Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kane Nyakanga umwaka w'2024 nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwaramutse janke mwiriwe bivanye naho muherereye rya sango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye aza kubagitwe n'ingingo nkuru zikurikira. Urongoye umugwi ujejwe amatora muri komine Makamba Gerard Karenzo aridogwa n'abanyagihugu bo muri iyo komine. Kuri uyu wa mbere yari yahagaritswe n'igipolisi yagirizwa gutunganya nabi amatungo y'ishengero ry'abaporoti arongoye, ariko mu nyuma yaciye arekugwa. Abanyagihugu basaba ko yokugwa mu mugwi yiseni no mu mabanga yo kurongora muri iyo komine. Abarongoye umugambwe SNL muri komine Giharo bavuga ko atabutungane buhari ku banywanyi b'uwo mugambwe. Ni nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu uheze abanywanyi b'uwo mugambwe bakubiswe barashaya bongera baratwaga udufaranga bari bafise na bamwe mu barongoye umugambwe SNDFDD ku mutumba Butezi ngaho muri Giharo. Abajejwe intwaro ngo naco bigeze bakora kugira ngo bashengeze abo babisha. Kibazo cy'amazi kirarajishinga abanyagihugu baba ku mitumba ya Giobogo na Mwarangabo ni muri komine Mugina hariya mu ntara Cibitoki. Kugira bashike aho bavoma bagira urugendo rw'ibirometero bishika 10. Ikizakivyunyura nuko banasabwa kuvomera amazi abasirikare bakorera aho muri iyo micungararo. Abatabikoze ngo bagacibwa EAW hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Aya n'ayandi ni mukanya ndasubiye kubaha ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru ya radio Inzamba agateka kawe. Ano makuru tuyahere mu ntara ya Rutana ngo nta butungane ku banywanyi umugambwe SNL muri komine Giharo hariya mu Rutana. Ivyo vyidogegwa n'abarongoye uwo mugambwe SNL nyuma yaho abanywanyi b'uwo mugambwe bane bakubitiwe bakashaya bakakwa n'udufaranga twabo n'abarongoye uwo mugambwe SNDFDD ku mutumba Butezi ku munsi wa gatandatu uheruka izuba riva. Nkuko bivugwa n'abarongoye umugambwe SNL muri iyo komine naho bituye abajejwe intwaro akaba ageze ubatana kimwe barabikora ko reka inkuru tuyibaze Janvier abarubwira.
Uwitwa Claver Bambibusa na bagenzi we Gashindi Daniel hamwe na Minani bose bakaba barayoboke ba SNL ngo barakubaguwe bongera barasahugwa amafaranga agera ku 40,000 hamwe n'agatabo bandikamwo intererano z'abanywanyi b'ishirahamwe baziganya bakagurana na ku banyagihugu bo kuri uwo mutumba. Ibyo ngo bikaba byakozwe n'urongoye SNDD kuri uwo mutumba Jean Bosco Ciza ahamagawe n'ubutwari imbonerakure ku mutumba Butezi nyene. Aho rero bakaba babasanze ku mwana w'umubanyi aho bari kubivuna akanyota batangura kubacyoza ko batagifise abayoboke kuri uwo mutumba bivuye ku nyigisho z'abarongoye SNL. Mu nyuma bazutse babakubita. Abanywanyi ba SNL ngo bavuye bitura urongoye umutumba Butezi ariko kugeza n'ubu bakaba bataratunganirizwa. Abarongoye SNL bakabona ko ako ari agatotezo abanywanyi babo bakoregwa kavuye ku kutihanganira mu bya politike bikorwa n'abanywanyi ba SNDFDD. Aho ivyo bakabikora atanu ubwoba kuko bazi ko badashobora guhanwa. Bagasaba abajejwe intwaro kubahiriza abo barongoye ubutungane nabwo bugatunganiza bose atakuraba ubutandukane mu bya politike.
Arakoze Janvier habarubwira tuve mu Rutana dukubitire mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu bo muri komine Makamba hariya mu ntara ya Makamba nyene bariyamiriza inyifato mbi z'umukuru w'umugwisesi ujejwe amatora muri iyo komine witwa Gerard Karenzo. Ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere uwo Gerard Karenzo yari yahagaritswe n'igipolisi ariko mu nyuma ararekugwa akaba yagirizwa gutunganya nabi amatungo y'ishengero ry'abaproti Mountain of Salvation Ministry Church asanzwe ariwe ariserukira imbere y'amategeko kubera ivyo abo banyagihugu basaba ko yokugwa mabanga afise mu guseni mbere akanakugwa nayo mu rushengero n'inkuru tubaza Pierre Gahungu
umukuru w'umugwi ujejwe amatora muri komine ya Makamba Gerard Karenzo ariko ariyemerizwa n'abanyagihugu yari yahagaritswe n'igipolisi kuri no wa mbere akaba yari yabanje gusa kwa murugiwe no mu ishengero asanzwe arongoye amakuru ava muri komine atumenyesha ko yagirizwa kunyuruza amatungo y'iryo shengero kubiba amacakubiri n'urwanko mu bayoboke b'iryo shengero ayandi makuru avuga kandi ko yatanze impamyabushobozi yiwe itariyo mu bimuranga muri uwo mugwi ujeje gutunganya amatora abanyagihugu bamwagiriza kandi kuburabuza no guturubika uwo wese ashatse gushira ahabona ingene ishengero riyobowe nabi rimwe rimwe mbere uwo yikete ngo acamwagiriza kuba umunywanyi w'umugambwe SNL bamwagiriza kandi ko yinyegeza yiyita umukozi w'Imana kandi ari umunywanyi akomeye w'umugambwe SNDD-FDD kubera izo mvo zose abanyagihugu bo muri komine ya Makamba bavuga ko batakimwizeye kubera imigenzo mibi yiwe bagasaba ko yokugwa mu mabanga afise mu mugwi isesi eka mbere agakugwa burundu muri uwo mugwi uruganda rwa radio inzamba agateka kawe twagerageje kurondera uwo yagiritwa Gerard Karenzo co kimwe n'uburongoye umugwi w'intara ya Makamba ujeje gutunganya amatora sepi ariko ntitwashoboye kubaronka
inzamba
tutandukire gisata c'ubutungane uburanira Emilienne Sibomana amaze amezi arenga abiri apfungiwe mu biro rya Gitega kandi yarejejwe n'ubutungane arasaba umushikiriza manza kizigeza wa Repubulika utegeka irekugwa ryo mupfasoni Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure ry'imyuga rya Kristewa ku Mushasha mu ntara ya Gitega akaba yarejejwe n'ubutungane ariko ubu akaba akibandanya apfunzwe mu buranira ariwe mushingwa manza Edgar Muhigwa aributsa yuko n'isamburwa ry'urubanza ritabuza ku rubanza rwaciwe ruba rurashirwa mu ngiro tumukurikire
Emilienne Sibomana n'ubu aracapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega naho kumva amategeko yategerezwa kuba yararekuwe yidegembya kugira ngo umushyikiriza manza mukuru akukira sentare isubira mu imanza ya Gitega ari nawe yari yapfunze Emilienne amurenganije ashobore kuronka icyitwazo cyo kuguma mupfunze yasavye isambugwa ry'urubanza rwamwejeje isambugwa ryaturiwe ku nimero LPC 71-27 yo kuwa 15 z'ukwinzwe 2024 bisanzwe isambugwa ry'urubanza ntiribuza urwo rubanza gushirwa mu ngiro nayo yari urubanza rw'icyaha harimo n'ubupfunzwe uwapfunzwe abwirizwa kubanza gufungurwa naho umushyikirizamanza yoba yunguruje cyane yasabye isambugwa ry'urubanza nayo ku rubanza nk'ubwo twisunze amategeko mashasha arabitunganywa n'ububasha bw'amasentare urwo rubanza ntirwakirwa mu isambugwa tugasaba rero nk'umushingwamanza wa Emilienne Sibomana ko umushyikirizamanza kizigenza mukuru wa Repubulika yorekura Emilienne Sibomana atakirinze gusabwa we ahagarariye amategeko mu gihugu cyose we kandi ajejwe isuzumwa ry'ishyirwa mu ngiro ry'imanza umukuru wa sentare ntayinyuzwa nawe turamusaba ko atokwakira urwo rubanza yashyikirijwe n'umushyikirizamanza mukuru wa kukira sentare isura ya Gitega kuko biboneka ko urwo rubanza rutakirwa tubimusaba twisunze ingingo y'123 y'ibwirizwa rigenga iyo sentare yo imuha ububasha bwo gufata ingingo yo kutakira urwo rubanza atakindi na kimwe gisabye
umushingwamanza Edgar Muhigwa yabivugiye kuri radio Bonesha FM tubibutse ko Emilienne Sibomana yagirijwe kuba yatanze amakuru y'ibinyoma n'inyuma yaho ashikiriye ahabona amabi yo gushirashuza abana b'abigebe bikorwa n'umuyobozi w'iryo shure Laurent Ntakarutimana tubandanirize ano makuru mu ntara y'Cibitoke imyidogo ari myinshi mu banyagihugu baba mu mitumba ya Gihobogo na Mwarangabo ni muri komine ya Mugina mu ntara y'Cibitoke abanyagihugu bavuga ko bafise ikibazo cy'amazi kuko kugira ngo bayaronke bategerezwa kugira ibirometero bishika 10 ikivyunyura ngo nuko basabwa kuvomera abasirikare bakorera muri iyo micungararo abatabikoze nabo bagacibwa dabili hagati y'5,000 n'10,000. Abanyagihugu badusaba abajejwe intwaro gukemura ikibazo cy'amazi kugira ngo ingorane bafise zigabanuke. N'inkuru ya Olivia Gakima.
Igituma abanyagihugu bidoga ngo nuko bavoma amazi ku birometero byinshi bakayashikana barushe cyane, ikindi ngo nuko bagenda ijoro bagatinya impanuka bashobora kugira ziturutse kuri ibyo bikoko. Umwe muri bo arabyigana.
Ngiye kuvoma ngenda nk'ibiri birometero 6-7. Urumva rero gushikayo mu ijoro 10 hari igihe duhura n'ibikoko bigashika bikadukanga, umuntu ubuzima bwe ukaba bwohundagara.
Ikindi kibabangamiye ngo ni uko basabwa kuvomera abasirikare baba mu micungararo yabo, aho bavuga ko utabavomeye atangishwa amande 10,000, ayo nayo agatangishwa n'abajejwe intwaro. Ngo naho ubugwaye wemera kuyavoma kuko ayo amande batoronka aho bayakura. Ndasaba abajejwe intwaro gukemura ikibazo cy'amazi kuko amasoko bayakuramo mu gihe akozwe ari hafi.
Ngo jewe aho nk'ubu nagiye 10 n'ubu nagarutse nko mu 2, ndiko ndagenda urugendo njyana ayo mazi y'igisirikare kugira ndabe yuko nabo ubuzima bwabo bwabandanye. Tugomba tuvuge yuko turushe kandi tunaniwe. Umuntu asibye kuvoma amazi y'igisirikare bakamuca amande atari munsi y'10,000. Nawe ugaca wiyumvira 10,000 nawe ubikura. Nubwo ubugwaye uremera ugasitagisa, tukaba turiko twosaba inguvu muri komine kuko amazi ahava amasoko yovamwo hariho.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba Agateka Kawe ntituraronka musitanteri wa komine Mugina kugira ngo agire icyo abivuze ko.
Arakoze Olivier Gakimana makuru tuyasozere mu gisata kijanye n'ihindagurika ry'ibihe ntegekanya y'igihe. Ikiringo cya gatatekanijwe mu mice 3 aho igice cya mbere ari nacyo kinini mu gihugu atekanijwe ko hazogwa imvura iri hejuru gato y'urugero yari isanzwe igwako. Tumenyeshwa na Deo Graciasi ahabonwa nayo n'umuyobozi ajejwe amazi indagurika ry'ibihe hamwe n'ibidukikije mu kigo Ijebu. Umuyobozi avuga ko igice cya kabiri kigizwe n'intara Kama ya Bugesera kizoronka imvura iri munsi gato yahora igwa mu gatasi, nayo igice cyo kumoso kazogwamo imvura iri ku rugero rukwiye, ariko ngo ibyo bishobora kuzogenda birahindagurika. Tumukurikire.
Neke kanya gihe y'ikiringo cy'agatasi itegekanijwe ahanini mu mice 3. Igice cya mbere aricyo gice kinini cy'igihugu kategekanijwe ko kizoronka iri mvura iri ku rugero ruri hejuru gato y'urugero yari isanzwe igwira ko muri rusange mu kiringo cy'agatasi. Aho n'ubutahura neza ni iri hejuru y'icyo twita normal climatologique, umbiri hejuru gato y'ubwo rugero. Igice cya kabiri nacyo kigizwe n'intara Kama ya Bugesera kizoronka imvura iri munsi y'urugero yari isanzwe igwira ko muri rusange muri kino kiringo cy'agatasi. Ni ukuvuga yuko iri munsi nicyo twita la normale climatologique, iri munsi yaho gatoya ugasi kuvuga yuko atamvura bazoronka ubwo iri ku rugero ruto dufatiye ku rugero yari ategerezwa kugwa ko muri rusange. Igice cya gatatu nacyo kigizwe n'uduce tumwe tumwe tw'intara Kama za kumoso twa Bweru, uduce twa Buyogoma hamwe na gace kari ko mu Bugesera kari hafi ya bijya biyaga aho tuzoronka imvura twavuga yuko iri ku rugero rukwiye muri rusange saa ziri ku rugero normal. Uko niko integekanyagihe itwereka mu bijyanye n'urugero rw'imvura ruzoboneka muri kino kiringo. Ku bijyanye n'intango bwite y'agatasi integekanya gihe yerekana yuko hari ibice bikuru bikuru bibiri. Hari igice kizoronka imvura hagati y'iminsi 10 n'iminsi 20 y'ukwezi kwa Nyakanga mu duce tw'intara Kama Zimbo, Migwa, Buyenzi, Mugamba na Bugesera. Ikindi gice gisigaye imvura itegekanije yuko yotangura hagati y'iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Nyakanga n'iminsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Gitugutu muri ibyo bice bisigaye. Ikindi nagomba kubamenyesha nuko utahura neza ibi by'integekanya gihe nkuko twababwiye turuko turabashikiriza ibintu bikuru bikuru bituma integekanya gihe ihinduka cyanke ikirere muri rusangi birashobora gushika rero bivanye nibi ntubi biba mu ibahari Indiana na cyane cyane ko imvura nyinshi turonka iva mu ibahari Indiana.
Ni kwiryo jwi duciye dusozerera ko ano makuru twariko turabashikiriza. Nshimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi naho butaha.